bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije inshuti bakunzi muri komutega ijwi amatwi ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubushikiranganje bujejwe ubutungane nagomba kubure kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki.
Uyu ni Agatongwasa icegera ca mbere c'inamashinga mateka mu gihugu c'u Burundi ashikiriza amakenga afise ku itegeko ryisungwa mu kugurishwa icamunara ibintu abantu n'abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho turigenekerezo rya gatanu y'ukwezi kwa cumi isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umwigisha. Mu Burundi abigisha baho bahanzwe n'ikibazo kimwe ariko kiri mu bindi.
Nari naje ngaha kuri ministeri ubwambaza yuko byokunda ko bampindurira cyangwa nkasubira aho nahora hoho ni hafi raporo iyo bashitse.
Nuko rero ikimwe mu bindi bibazo bihanze umwigisha w'umurundi nuko bahindurirwa aho bakoreye iminsi myinshi ugasanga biriko birabajuragiza. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ivyo mbanze ndababwire muri make ko abagwanya umunani baba mayima ya kutumba baraye basize ubuzima igihe mu rwiwe ari kutana mu mitwe n'abasirikare ba leta ya Congo FRDC bariko bagerageza kwigarurira karere ka Lubero kari ku birometero 300 mu buraruko bwa Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Lieutenant Julius Chikudi umwe mu bavugizi ba gisirikare muri iyo ntara yavuze ko umusirikare umwe wa leta akomeretse. Hanasaba kandi abarwanyi baba mayima gushira ibigwanisho hasi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko amakungu atitabiriye bihagije akamu yatewe ko gufasha amazinga ya Karayibe aheruka gushikirwa n'ibihuhusi nyuma y'aho perezida wa Amerika Donald Trump agendeye izinga rya Puerto Rico kwirabira ivyononwe n'igihuhusi. Antonio Guterres na wategekanya kuri uno wa gatandatu kugendera amazinga ya Antigua na Barbuda hamwe n'izinga rya Dominique yasinzikaje n'ibihuhusi harimwo Irma na Maria. ONU yateye akamo amakungu ngo atange miliyoni za baba 114 z'amadolari yo gufasha abahuye n'ivyo vyago, ariko Guterres amenyesha ko amafaranga yatanzwe ari make cane gutyo ngo bikazogorana gufasha abasinzikaje n'ivyo bihuhusi bitandukanye. Na dijuga Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku ruga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi igenekerezo rya gatanu k'umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Umunsi ushitse ico gisata cugarijwe n'ingorane zitari nke haba mu gihugu c'u Burundi canke mu gihugu c'u Rwanda. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye mu Burundi no mu Rwanda. Ndatangura kuri Claude Ganza Munyamagana ari mu karere ka Rubavu. Claude, miriwe. Uwo munsi wahimbajwe ngaho mu gihugu c'u Rwanda uramaja he hama havugiwemwo iki? Ibibazo abarimu bagaragaje n'ivyahe?
Murakoze Diane. Uyu munsi nk'uko mubivuze ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu karere ka Rubavu, ibibazo byagaragajwe n'abarimu ni ibibazo byinshi, ariko cyane cyane ibyo bagaragaje ni ibijyanye n'umushahara mukeya bavuga ko uri hasi mu byo kurutajyanye n'uko ibiciro bihagaze ku isoko. Bagaragaza ibibazo bijyanye n'amabwiriza agenga koperative yabashyiriweho ibafasha kubona inguzanyo yitwa umwarimu sako. Bavuga yuko amabwiriza agenga inguzanyo mu by'ukuri akakaye cyane ku buryo bidatuma abantu babona inguzanyo yagira ikibamarira. Uvuga ko babaha inguzanyo iri hasi ku buryo ukeneye inguzanyo y'igihe kirekire cyangwa se yo hejuru ishobora mu by'ukuri kugira ikigufasha mu gutera intambwe bidakunda, ndetse bakanagaragaza na serivisi bavuga ko ari mbi bahabwa mu gihe bajya guhembwa n'ibindi bibazo bitandukanye. Bifuza yuko mu by'ukuri bishobora gushakirwa igisubizo kugira ngo barebe ko imibereho yarushaho kuzamuka ndetse nabo bakarushaho kunoza akazi kabo.
Claude, nimba bashikirije ibyo bibazo, ubushikiranganji barabaha ico bwabasezeranije ko bugiye gukora canke ku rwego rwa leta hari ico babwiye ko bagiye gukora kugira ngo ivyo bibazo bikemukwe?
Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yavuze ko ibibazo bagaragaje mu by'ukuri bifite ishingiro kandi ko bagiye gushaka uburyo babikemura. Basaba avuga yuko bagiye guhita basaba za sako umwarimu sako kugira ngo zihindure cyangwa se zivugurure amabwiriza agenga inguzanyo kugira ngo abarimu bajye babona inguzanyo bifuza bafasha nyine kwivana mu bukene. Yanavuze yuko hari n'izindi gahunda zihari kandi zizakomeza nko kubafasha kubona za mudasobwa kugira ngo barusheho kunoza akazi kabo, guhindura n'izo serivisi. Avuga yuko ari ibintu bishoboka kandi ko bagiye kubikoraho mu buryo bwihuse kugira ngo imibereho yabo n'akazi kabo birusheho kunoga.
Urakoze cyane Gose Claude Ganza Munyamagana, uraza kugaruka amakuru yacu hanyuma nkumbura utubwiye n'ico ubwo bushikiranganje nyene busaba abo bigisha kuko basavye nabo ngira barafite ico basabwe.
Niko bimeze Diane, murakoze.
Kundi murongo wa kabiri ndi kumwe na Asumta Kabuyi. Asumta, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Nawe uri kuradutegurira akantu kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigisha.
Yego, nagerageje kujya kureba umwigisha umwe ubimazemo imyaka 40 muri ako kazi kugira ngo tuvugane ambwire aho yavuye ndetse naho ageze. Gusa yambwiye ko mu myaka 40 atangiye akazi ataragera ku mushahara w'ibihumbi ijana, akaba yemeza ko ari ibintu bibabaje cyane ugereranyije n'abandi bantu b'abakozi ba leta banganya amashuri nawe ndetse bakora mu rwego nk'urwe.
Asumta, ibyo uko abayeho niko tubisanga mu bandi bigisha benshi ku buryo twovyita ko ariko bimeze canke n'uyo wenyine wagendeye?
Oya, niyambwiye muri rusange kuko nagiye aho bakoreye umunsi mukuru, nubwo hari ibyo Munyamagana babwiye byabere ku rwego rw'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru, ariko ninaha mu mujyi wa Kigali abantu bagiye mu ntara y'Iburengerazuba, mumbabarire, mu ntara hano mu mujyi wa Kigali naho abantu bagiye bihuza baturutse n'ahantu batuye. Hanyuma rero harabo nasanze mu gace ka mu mujyi wa Kigali barambwira bati hari ibintu byinshi cyane abarimu tudashobora gukora kandi abantu bakora. Yamaye nk'urugero ati dore nk'ubutse twigisha hano mu mujyi wa Kigali turi i Remera ni mu mujyi wa Kigali hagati, atariko ntabwo dushobora gufata amafunguro ya saa sita ngo tujye muri resitora kuko ibiryo bya resitora amafaranga make ni 200,000 ku muntu utangiye akazi uhembwa 40,000 agiye muri resitora kandi udashobora kurya ukwezi gusa ari ibiryo byo muri resitora ngo abone icyo atahana mu rugo. Yambwiye ko rero abarimu kugira ngo babashe kugira icyo bageraho hari ibintu byinshi cyane biyima abandi bakozi bo babasha kubona.
Urakoze cyane gose Asumta Kabuyi, iyo nkuru turaza kwigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma. Tuve ngaho Kigali mu Rwanda duce dukubitira gatonya i Bujumbura mu Burundi, umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe umwigisha. Iyo nkuru ikurikiranwa n'umumenyeshamakuru wacu Diane Ndonse. Diane, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Abigisha mwashoboye kuvugana bavuga ko bahanze ahanini n'ibibazo nyamukuru ivyahe.
Bavuga ko ahanini bahanzwe n'ibibazo bijyanye n'igikorwa cyo kwimurwa giherutse gukorwa, aho bavuga yuko boba batagishijwe n'inama kugira ngo urwego rujejwe icyo gikorwa rushobore gukorera ku ngorane bafise kugira ngo mu miryango yabo izo ngorane zishobora kubatuma bataja gukorera aho barungitswe ahariho hose.
Ubushikiranganji hari icyo butangaza buriko burakora kugira ngo icyo kibazo cyo kwimurirwa aho bakorera gikemugwe?
Icho abushikiranganje bumaze kuvuga kugeza hariho urwandiko rwasohotse ku munsi itariki zitatu muri yindwi kuri wa kabiri uvuga yuko ku munsi wa kane uno munsi nyene ariho abigisha bose bategezwa kuzaba bashitse ku buzi ku mashure barungitswe ko bazoja kwigisha baja kwigisha ko ariko rero nubwo bavuze gucyo oye hari uno musi ku mgatondo nyene kubushikiranganje ku biro by'ubushikiranganje nyene aho twazindutse twasanze abigisha ariho batonze abatari bake bariko barasaba ko bo kuhindurirwa kuri amashuri kuko badashobye kujaye kumva zitandukanye
ndiyane ndonsi yo nkuru aza kuyigaruka ko mu buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma ariko wanadutegure nibiko biranugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ico kibazo nyene ne kivugwa mu gisata cabigisha reka tumira amatega tuhamaze twigaruka ko wakoze
ego
cha bijya bi biranuganuka ko ari byo
reka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubwiye ko atari byo
nivyo
nivyo
reka sivyo
eh
dupinge eh dupinge utangike
eh mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nainda biciye ku masonga uno munsi inkuru dutanga ko umuco hijanye n'ikibazo c'abigisha kuva mwaka w'ishure utanguye mu ntango z'uku kwezi kw'icenda guheze harabigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko hanini harimwo iyo kwimura abigisha iri yimurwa rikaba ryavuzwe ko vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ari nayo twashimye kugira ico tubivuze ko Diane Ndonse ibujumbura abiducire ku mayange
igikorwa cyo kwimura abigisha cyakozwe hafi amezi atatu ariko nubwo umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani haheze ukwezi utanguye harabigisha bataratonda ku mashure bimuriweko insiguro batanga ni ukudatandukana n'imiryango ivyo babona ko amafaranga bahembwa adashobora kubatuma baja kuba mu zindi ntara batari kumwe nawo abandi nabo bakavuga ko aho barungitswe badashobora kuhashika kuko ata buryo bwo kwiyunguruza bubayo ariko uko biri kose umushikiranganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha aherutse gusohora urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriweko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko ugo rwandiko rusa naho goba rutabonywe nabo gwerekeye aba nabazindukiye kuri uyu wa kane nyene ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura gusaba ko bohindurirwa amashure barungitswe ko nubwo benshi batashimye kuvugira kuri mikro hagati yabo bariko bidoga bavuga ukuntu batariko baratahugwa ku bibazo byabo uyu numwe yahora ku ishure ryo muri komine Bukeye yo mu ntara ya Muramvya yimuriwe ku ishure ry'akarorero ryo mu ntara ya Ngozi
nari naje ngaha kuri ministere ubwirambaza yuko byokunda ko bampindurira cyangwa nkasubira aho nahora umwe hoho ni hafi paraporo iyo banshitse si ikibazo cyo kureba abana gusa kuko twari twiyungunganije turafata amakredi mu mabanki turubaka inzu iyo nzu ntiranahera n'ishantiye si niyo umuntu yavuga ngo yopangisha numva ari n'ikibazo cy'uburyo nacyo kirakomeye cyane kuko sinumva ingene umuryango ugiye kubaho cyangwa banizeye ko baza kumva kamukanje bakampindurira
hari n'uwundi mugwi w'abigisha wowo utaramenya aho uzokorera abahora ku mashuri y'akarorero ariko bakuweho n'ingingo yo gusubira gukoresha ikibazo abo muri bene ayo mashure kugeza ubu bobo bavuga ko batazi ingingo bariko barafatirwa kandi batazi naho bobariza uyu numwe muri bo
twindi turatangura akazi kuva zitatuvuye ko hari kategori y'abarimo bari babaye redeploye nk'uko bari babi panze ubwa mbere twibwire ntitwari twagiye muri iyo kategori kuko twari twabaye afite turaronka amasaha barabona ko dukwije kotero diploma urumva yuko ivyo bitaturaba ubu rero haje ivyo vya excellence tukabona umwanya tumaze tutararonka ahandi hantu tuja na cane cane ko abanyeshuri twari ko kuko abandi banyeshuri batari basanzwe muri iyo kategori baramaze kubajana mu bindi bibanza urumva abarimu nitwe dusigaye tutagira ahantu turi ico nico kidutera amakenga ubundi turarindiriye ko tubaza yuko ikibazo cyacu mushikiranganje arakizi ntangorane ariko naciye ukwezi utari ku kazi wamenyere gukora
aha tukibutsa ko uyu munsi ari umunsi wahariwe umwigisha ku isi ariko rero nkuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe nabandi bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi kubijyanye n'irimugwa ry'abigisha duhere kuri uyu avuga ati itegeko sugufina nibagende mbuga nta kimota uyu nawe akavuga ati kure wanka kuharima ukahasumira dusome n'uyu avuga ati mu byukuri umwigisha nta gaciro akigira kuko nk'umuntu azi umushahara wabo kuja kubamwo ukwiwe akawufashisha umuryango abasize muhira canke akawukuramwa yo kuyunguruza n'ukuri niko rushatse utagomvye ureke ikibabaje gusumba nuko abariko babafatira ingingo zibavuna baba babaciye imbere bamara kubagira abantu bati mwigisha aho mushira hose azoja kandi aho yari yahasizwe n'uwamuhaya akazi birababaje cyane hari n'uyu avuga ati leta yari kwiye kugwiza amashure iziko izokenera abayigishamo abifise nabo ikabakoresha ibababaye kuko nabo irikirashibagurira kure umusaruro ntihagire uwo izobibaza kuko umuntu adatekanye mu mutwe n'akazi ntagakora neza abayobozi bobo bitegure kwama bahinduriwe kuko amashure yabo adakwije ya 30% mu kibazo cha fundamental uyu nawe avuga ati ivyo kwimura bigisha nakajegeza ntivyumvikana ingene bashobora kwimura umwigisha atavyisabiye bukeye bakahazana uwundi mbega uko ibintu byubatswe dusome n'uyu avuga ati nimwivugire ko mwakaguye ko hari uwo naho bokamuhahe yogakora tugarukirize kuri uyu asa n'umwunganira ati nibaha abandi ubuzi bwo kwigisha none ko barindiriye ari benshi mu gisagara cha Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Juga Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi tegeko gisungwa mu kugurishwa icamunara ibintu abantu basanzwe canke abagwiza tunga baba batanze nk'ingwati mu banki n'iryo ku mwami mu 1926 abashinga amateka n'abakenguza amateka basaba leta y'u Burundi kunyarutsa impinyanyuro y'iryo tegeko ivyinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ikigega cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Gatonde Rwasa niwe yatanguye kwerekana amakenga afite kuri iryo tegeko.
Ubushikiranganji bujejwe ubutungane nagomba kugure kubusaba burabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki. Kubera yuko abanyagihugu bari tudomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu 1996 kandi hagati aho hashobora kuba hariho ayandi mategeko yagiye arabaho mashasha ugasanga umuntu arafise ideni y'ibanki nibyo arishura kumbure mu mikoro make ashobora kuronka ariko banki igashaka gucisha hayo ikagurisha ibyiwe ndamwumva bagirije ibyamunara numva nindondwe hari haba ariko barakomindura nkamwe nuko ko byo bari muri iyo situation nyabona yakoba wacegera cyo mukuru w'igihugu mufashanye n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane kugira ngo ayo matati hagati y'abanyagihugu n'amabanke atore umuti atawuvunitse kandi atawotoye abandi.
Ekana Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka asanga rwasavuze hageze
nagira sabe itegeko nyakuba ucegera cambere cy'umukuru w'inama nshingamateka yavuze nyakuba mushikiranganje w'ubutungane arifate nkankama kuko baravuga ko tuko dukurikiza itegeko ry'umwami ryo mu 1926 none umuntu uyo bari karahotugwa no munsi ni itegeko ry'1926 hariho amanama nshingamateka yagiye arakurikirana twebwe turi hano mwumva uyo muntu uyo bakazira iki inzu yiwe ikagurishwa ngo ntiyagire tuvuga kandi hari ukuntu twinyanyura amategeko mu buryo bwa none aho tugeze aho ibintu bigeze kugira ngo yaba iyo banki yaba umwene gihugu ntaho togwe nicyo tubereyeho nicyo badutore turasaba rero ko ibyo bintu biba byihuta babikora kugira ngo koko abene gihugu duserukira borohekwe nibaza yuko byobanguka kugira ngo ayo mategeko aremereye ari ku bitugu bya bene gihugu aremereye dushobore kuyiga byo kugurisha amazu icamunara byaharawe cyane mu kino gihe
abandi baserukira abanyagihugu naho mbere batanga uturorero
ubugira kabiri nashaka kungana ku cyumviro cyashikirizo kijyanye n'abadandaza n'abandi bafitanye amatati n'amabanki kubijyanye n'igurishwa ry'amazu yabo abagize ingwati b'imitayi babarafashe aha hariho ubororero butari buke aho usanga bene amazu babandanya bariha mugabo ugasanga amasentara bijejwe imanda zicitse nizo kugurisha cyamunara ayo mazu bo biraba turashaka gutanga akarorero inzu yuwitwa Sindayihebura Salvatore turazi neza yuko hariho amasezerano bagiraniye ni banki mugabo naho ibyo biruko inzu igashyirwa ku rutonde izogurishwa.
Icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aratahura ayo makenga yose akanizeza ko agiye gutorwa umuti.
Ariko nje bavuze cerekeye amabanki amadeni y'amabanki mbere hari itegeko ngaha uzokwiga ngaha rijanye n'ibyo by'amabanki kuko kugira ngo tubisubire mu gasanga amategeko ya kera aracadukurikirana nibaza yuko muzoronka ico muvuze ko hariyo dosiye yashikirijwe y'umuntu Sindayihebura Salvatore Bonayronse kete mu misi yeze mugabo nkironke kete naca numva amatelefone menshi cyane rwose gusanga kibazo.
Icyo kibazo ishyirahamwe ry'abagwiza tunga mu Burundi Yakobo ishimishwa no kubona inzego z'igihugu zigihagurukiye. Antoine Muzaneza mukuru wa Yakobo.
Nukuri ikiciyumviro kije hageze mbere no vuga yuko no guteba cyari cyaratevye kuko haciye imyaka irenga 10 n'iyindi twebwe ico cyumviro twaragishikirije twaravuganye cyane n'amabanki iryo tegeko nukuri kubona uyu munsi washinga amateka bavyiyumviriye n'agahimbagwe bose twaranditse amakete menshi igihe kinini kugira ngo turabe yuko iryo tegeko ni itegeko rya kera rishaje twararivuze ko twaranditse hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane nk'abagwiza tunga kumva iryo tegeko inama shinga amateka leta y'u Burundi na cyane cyari cegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kubona iryo tegeko yabifashe mu ntoki.
Aya makengaje duhabona mu gihe haheruka gutorwa itegeko rishasha rigenga amabanki mu Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Hakoze Eroje wiri kaneza tumenyeshe rero yuko ico kibazo co kugurisha icamunara ibintu bitandukanye bavyatanzwe ko ingwati n'abantu canke abadandaza abo bashinga amateka bagarutse ko bakigarutse ko kuno wa gatatu mu namashinga amateka igihe icegera cambere c'umukuru w'igihugu yari ngaho mu namashinga amateka kwerekana ivyo ubushikiranganje bukukira ibiro vyiwe bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, imiryango 21 n'umwe yasamburiwe amazu ku mutumba Gasenyi muri komune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura isaba ahariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu babandanya basaba kuronswa imizibukiro. Inkuru ikirakurikirwa n'umenyesha makuru wa Evariste Nziko Banyanka. Evariste, abo banyagihugu babandanya basaba imizibukiro bari barayemerewe?
Abanyagihugu bariko basaba imizibukiro ntayo bari baremerewe biturutse ko amafaranga yatanzwe ngaho mu Gasenyi ka Mutimbuzi yo batashikiriye abari bahafitiye amatongo ahantu hugira Diane yuko ku mahegitari 40 yaseza gutangirwa imizibukiro. Hariho rero hegitari zitatu imizibukiro itashikiriye abanyagihugu, bikavugwa yuko iyo mizibukiro yo bayibwe yanyurujwe n'abari bajejwe kuyitanga muri kino gihe batatu muri bo bafungiwe mu ibohero rya Mpimba. Abanyagihugu ntibigeze bemererwa imizibukiro gushika no munsi, ariko bo babandanya bayisaba nubwo ubushikiranganje buvuga yuko ikibazo cyabo kiriko kirigwa bariko baragicengera hino.
Icyo kibazo kiri mu minwe yande kigeze hino ne Gavariste
uno munsi ubushikiranganje bw'ibidukikije buri kura ku ico kibazo bukavuga yuko kiri mu minwe y'ubutungane, ariko abanyagihugu bakavuga bati twebwe nta butungane twituye, bakavuga bati ni leta yafungishije abakozi bayo batashikirije imizibukiro abanyagihugu. Abanyagihugu bakaguma bataka ubushikiranganje bw'ibidukikije nabwo bukavuga buti turindiriye ingingo y'ubutungane.
Muri make abo banyagihugu kugeza ino saha bari bakaba babayeho gute?
Make uno munsi abanyagihugu bari kububaka amazu, mbere bamwe barimo amazi no kuyinjira amazu ya kijyambere yahavuye asamburwa. Uno munsi bamwe bavuga yuko basembereye mu mihana yo mu micungararo yaho mu Gasenyi, hano vuga nko muzacarama no muzakamenge na Gihosha, ariko hariho bamwe mu batari bishoboye bagumye aho mu Gasenyi. Uno munsi baba mu tuzu tw'ibyatsi bazingaguye bakavuga bati imvura iraguye, imvura irataye tasuye nitugira chefu cha ruguru bahaguma basaba bati nitunganirizwe
urakoze
uburaro turonke audukika umusaye.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka, utwemere kwiyo nkuru za kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze, turasubiye.
Ijwi rya Amerika muratwumva gatanu kuri gatanu umwe mutumva muri Rumonge. Bamwe mu bakenyezi bo muri komune Bugarama y'intara ya Rumonge barifumbereje inyuma yaho abajeje intwaro babafatiye ingingo yo kubabuza gusubira kuja gutekera ibifungurwa abarovyi ku kiyaga Tanganyika. Igituma bifumbereje muracumva mu nkuru umunyamakuru wacu mu Rumonge Anayivirankunda.
Ushitse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika umutumba wa Magara ya mbere ubona uruja n'uruza rw'imisore n'abagabo bariko barakinjika ifungurwa zitandukanye zigizwe n'ubugari bw'ibigori, indagara hamwe n'imikeke. Nkuko babitwibwirira akaba ari byo biza kuribwa n'abarovyi. Icyo gikorwa cyo gukinjikira abarovyi iminsi iheze cyagirwa n'abigene cyangwa abakenyezi. Ubu bafise umwihebu rudasanzwe ku mva z'uko haheze indwi zibiri abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge basohoye itegeko ribihanikiriza kudahirahira gusubira kuja mu migwi yo gukinjikira imfungurwa z'abarovyi aho ku kiyaga. Elena Ndayisenga ni umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Je navyakiye nabi kuko jewe wenda umufakazi nafakaye mfise abana babiri by'ukuri je ndobandanya. Je Elena nicaye mfakaye imyaka itandatu haza uwabo n'umugabo wanje w'umuhisi arancura. Amaze kunchura antana inda ya mezi atanu kuburyo bamaze guhagarika aka kazi k'ubupishi. Jewe nta buryo nzoba ndonse bwo kwigisha ya mafuvye kanacinda umwana ntibashobye kumwirukana. Minivare ndayikura ari uko ndonse ako kazi k'ipishi nziye gukora umuntu aba yampaye akazi wa mwana akabandanya ishuri.
Iyo ngingo isa nuko itabonwa kumwe n'abagabo ubwabo. Bamwe bati abakenyezi bahora bataha basumiye umuryango maze abana bakaronkera koyoko mu kuronka icyo bashira mu nda. Abandi na bati igihageze kuko abakenyezi bahora barenga ibigo inyuma y'ibikorwa byo gukinzikira abarovyi. Tarsisi niyo nkuru we aratanga izindi siguro zituma kenguruka iyo ngingo.
Abagore baza guteka ngaho abavuga nibatahe nibatahe muhira. Iyumviye nk'ubu umugore wawe araje muhira aho wari mikeke ibiri cyane nawe muhira umusumi bijumu n'ibiharage ntabyajya cyo gushika n'amasaha n'umugore wanje twaravanye kubera umugore yagiye n'ubwenge burasiga umutwe n'amasaha onshiye sinzi ukuntu nabivuga. None muhira wewe watetse ibiharage azobikurira aje ari inyama wamubuza kuza ngaha ni ngorane aca yemera kwa akahukana.
Naho biruko abakenyezi ubwabo bitakambira kwiyo ngingo yo kubahagarika gukinjikira abarovyi itari gufatirwa bose muri rusangi. Ikimenyamenya nuko hari abaza muri ivyo bikorwa babigiye inama nabo bubakanye. Imandu w'Imana akavuga ati
rero gihe umugore n'umugabo bumvikanye bakumvikana koko sanga urugo rwabo bareza abana neza kuko ubuzima bw'iki gihe buragoye. Suko umuntu yokora ukizera yuko umuntu w'umugabo ari wazogusumira wenyene kandi na wewe ukomeye n'ukuvuga yuko ucufata na wewe umuntu w'umukenyezi ukaraba akazi kushoboye kugira muronke ngene murera babana mwaronka.
Imwe mumvo yatumye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana afata ingingo yo kubuza abakenyezi kudasubira gukinjikira abarovyi nuko gushika uno munsi ibice 60% z'ingo zubatse zimaze gusambuka. Ivyo rero bikagirwa n'abarovyi batwara abagore babandi kandi baba bazi yuko bafise abagabo babonye zina. Ico bikoze ifatwa ry'iyo ngingo ryarihuse nkuko bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi zivuga. Cecile Mubindi numuhuza bikogwa mu runani kafobe.
Nibisanzwe cyane usanga hari imigu y'abakenyezi ihari ibatekera rero bazusaho cyari kiri kubona abakenyezi babikora. Abarongozi mu ntara barakwiye kubanza kwicarana nabo bakenyezi bakaganira icyo kibazo bakagica hirya no hino bakaraba by'ukuri ko ivyo bintu bitegwa nuko aribo bagiye kubagaburira bagiye kubatekera bakaguma bakora kuko igari aba bagiye kuronderera abana babo. Nico ikibazo bagiye bakicara hamwe bakaraba ingene biri ko birakogwa n'ingene byo uringanizwa.
Tumenyeshe ko gushika uno munsi abakenyezi baba ibihumbi bibiri n'amajana umunani aribo baharugwako bari basanzwe bakora ako kazi ko gukinjikira barovyi ku kiyaga Tanganyika. Amakuru dukura muri abo bakenyezi akemeza ko mu gihe atacokorwa kugira ngo baronke aho babandanya bisumamwo nyabuna bazohava badukana ingeso yo kudandaza umubiri bikitsa gahumbezi. Ivyo navyo kugabo bikazotuma n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka nka sida zirandagata mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze gose mugenzi wacu Alain Yves Irankunda mu ntara ya Rumonge akabe nawe duce dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze ijwi ry'Amerika mwabanye natwe tubashimire. Innocent Kimenyi na Diane Nahazwe tuifurize kuranigwa mubanyu no mu byanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.